perezida William Samuel Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko rewe yatsinze aya matora nkuko mwari mubivuze ahejeje gushikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi ati nemeye ko mu butware bwanje nzokorana na bose ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyamamazo yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora bari basanzwe barongoranya igihugu kwamushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahise yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise agiye ahubwo kuraba imbere
none aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi abantu bifashe gute barabyina insinzi umwuko hari umeze ute
umva ubunda kubwira tuvugana mvuye ku irembo na tembere ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda bafise ivyatsi mu mabarabara no kuvuga hari umunezero utoroshe ubona amapikipika ahita yiruka bafise imitamana bari gukora celebration kabisa baranezerewe cyane biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi
aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje wabibonye hari na bamwe mu bagize kare akanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe hari batatu gusa bivanyeho batangaza yuko batemera amajwi atangajwe nubwo bwose bari muri ako kanama ibyo bisobanura iki
ugiye kuraba uko vyatanguye kuva bakiri ko baraharura aya majwi yagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri bushikane 50% guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa 9 vyaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza ziyaboneka ko batari ko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko arindwi ubwo tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe n'ibituraba kuko ejo tutumvikanye ko ntibyadutangaje ko twari twibagiye tuti uyu mwanya n'uwiki ubu rero ikintu umuntu uwo ari we wese yokwibaza ugerageje gusesangura ukaraba nuko umuntu wese yokwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko watangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafise ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuye njyewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nk'aho bita za Kisumu nk'aho bita Kibera n'ahandi hatandukanye aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guserebra icyo twatwiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubona cyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga subwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gato gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uko kugira ngo umuntu aze yiteguye azi kimuzanye kenshi irahira ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenye ko ibyo byose atariwe baza gutangaza.
Bosco kubgayo umuseshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubga kakanyuhaye ijwi rya America.
Turabashimiye.